She says she not the one designer. She says she want the ring up on her finger.
Iyi mwumva ni radio y'ijwi y'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta ya Somalia iramagana igitero cy'umutwe wa Al-Shabaab mu karere ka Shabelle yo hagati, yihanganisha imiryango y'abaguye muri icyo gitero, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'u Burundi. U Rwanda rwigiye imbereho imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Imyanya rwagabanutseho ni 20, urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buri miga, none ruri ku mwanya 135 tugeranije n'ijana 156 muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Osvalde Mutuyeyezu, umunyamakuru w'inararibonye. Afurika ihombera miliyari zigera kuri 50 z'amadolari muri ruswa. Ikibazo cya ruswa kirasuzumirwa mu nama iteraniye i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mategure kandi byizwa na mugenzi wacu Diane Nini na Hazwe.
Reka tuyahere ku mugabane wa Afurika w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika utera ivyatsi gitero intagondwa za Al-Shabaab zagavye ejo ku wa kabiri ku ngabo za Artemis ziri kugarukana amahoro muri Somalia. Mu itangazo, umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika Moussa Faki Mahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo ku wa kabiri, yahujije imiryango y'abasirikare b'Abarundi baguye muri ico gitero, yongerahoza muri rusange Abarundi na Leta y'u Burundi, yipfuriza bakomeretse kira ningoga. Mundi butumwa Moussa Faki Mahamat yacije ku rugagwe rwa Twitter yavuze ko yavuganye na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo guhicubahiro abaguye muri ico gitero, yaba umwe bwa Afrika yaba u Burundi na ruhande ruravuga igitigiri c'abasirikare b'Abarundi baguye muri ico gitero. Abagonyi ba Al-Shabaab ico bikoze bavuze ko bishe abasirikare 173 bagira imbohe abandi batatu mu igitigiri. Ibihugu bikomokamo abapfuye muri abi 173 n'abagize imbohe nta ruhande rurabitomora neza. Ku mugabane wa Amerika, ambasade ya Amerika muri Cuba kuva ejo kuwa kabiri yarasubiye gutanga viza inyuma y'imyaka irenga 4 itazitanga. Ibiro bitanga impusha zo kwinjira muri Amerika mu gihugu cya Cuba byahagaritse ibikorwa byayo mu 2017 muravyibuka, bivuye ku ngwara y'amayobera yafashe bamwe mu bakorera muri ivyo biro n'abagize imiryango yabo. Amatohoza yakozwe na Leta ya Amerika mu 2020 yerekanye ko iyo ngwara bikekwa ko yaterwa n'ibitero vy'imirasire y'amajwi y'amaradiyo mu rwego rwo hejuru akorwa ku buryo atumvikana. Iyugarwa ry'ubuserukizi bwa Amerika muri Cuba ryabaye inkuru y'incamugongo ku banyagihugu batari bake y'ico gihugu bakunze kuza muri Amerika bahunga ubukene bwugarije Cuba. Abanyagihugu ba Cuba kugira ngo rero baze muri Amerika kuva mu 2017 byabasaba amagendera mare, babanza kuja kurondera impusha muri Colombia canke muri Guinea. Abatashobora gufata ingendo muri ivyo bihugu nabo bakemera guca mu nzira zitemewe n'amategeko z'abacisha muri Mexique. Igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri Amerika kikavuga ko abanyagihugu binjiye ku butaka bwa Amerika kuva mu kwa 10 ko mu 2021 kugera mu kwa 3 uno mwaka barenga ibihumbi 78. Umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yifuza guhura na President w'Uburusiya Vladimir Putin kugira ngo amusabe guhagarika intambara yo muri Ukraine. Mu kiganiro Papa Francisco yari kimenyesha makuru Corriere della Sera kiri mu bisomwa na benshi mu Butaliyano, yavuze ko yasabye Putin ko yomuha umubonano i Moscow bakagirana inama, ariko ko Putin ataco aramwishura. Papa Francisco yemeza ko ino nama yayisavye intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine imaze indwi zitatu, ariko ko naho atanyishu papa araronka Vatikano ibandanya isaba uwo mubonano n'ubu. Papa Francisco yabwiye ikinyamakuru Corriere della Sera ati ndibaza ko Putin adashaka ino nama kandi atanyirazo kwemera ariko none ni gute umuntu ashobora gukora amahano nkayo umwungeri wa Ekleziya Katolika muri ico kiganiro yahishuye kandi ko umushikiranganji wa mbere wa Hongrie Viktor Orban yamubwiye ko Putin ategekanya guheza ingwano yatanguje muri Ukraine igenekerezo gicenda uku kwezi itariki Uburusiya bufata nk'isabukuru y'intsinzi igihe abanazi b'abadagi bamanika amaboko mu ntambara yo mu 1945. Dusubire gato ku mugabane wa Afrika kanama ka ONU kajeje umutekano ejo kwa kabiri kakoranye kiga ku kibazo cha Mali n'Ufaransa nyuma yaho Mali itangarije ko ivuye mu masezerano y'ivya gisirikare yari ifitaniye n'Ufaransa Urusiya nibwo bwasavyo nama yabaye mu mwiherero icegera cha ambassadeur w'Urusiya muri ONU imbere yuko inama iba yavuze ko ari ngombwa ko ivyagirije vya Mali vyuko indege za gisirikare z'Ufaransa zaciye mu kirere zitari zemerewe gucamo muri Mali bivugirwa mu kanama ka ONU kajeje umutekano Ambassadeur w'Ufaransa nawe nyene yavuze ko vyari ngombwa ko iyo nama iba Ambassadeur Nicolas de Rivière yagirije Maliko yagiranye amasezerano n'abacangero atavuze igihugu bakomokamwo kandi ko ibi bihonyanga gateka kazi na muntu ku kibazo cyo kumenya niba Ufaransa bugiye guca bwihutisha ibikorwa byo gukinjura muri Mali uwo mutegetsi yishuye oya asigura ko ari igikorwa bazokorana n'ingabo za Mali bitonze ariko ko amezi atandatu azohira ingabo zose z'Ufaransa zavuye muri Mali bikaba bitegekanijwe ko mu kwezi kwa gatandatu akanama ka ONU kemeza canke kagahakana ko ingabo za ONU ziri kugarukana amahoro muri Mali izongerwa ikiringo cyo kugumayo Ufaransa nibwo bushinzwe ibikorwa byose by'ingabo za ONU muri Mali
urakoze Diane ni na hazwe mu komeje kumva radio y'ijwi y'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shutuwe kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni vewa radio yacu
wanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twitwa ya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umutwe w'inyeshyamba za Al-Shabab watangaje kuwagabye kuri wa kabiri mu rukerera igitero ku nkambi ya gisirikare y'ingabo z'umuryango umwe bw'Afrika mu ntara ya Shabede iyo hagati Al-Shabab ivuga ko abasirikare barenga 172 bahaguye barimo abarundi ariko nta soko y'amakuru yigenga yizewe yari yabyemeza umuryango umwe bw'Afrika se n'ubundi nabyo ntacyo biratangaza Diane ni nahazwe
mu itangazo mukuru wa komisiyo y'umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo kwa kabiri yahujije imiryango y'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero yongerahoza muri rusanga abarundi na leta y'u Burundi yipfuriza bakomeretse gukira n'ingoga mundi butumwa Musa Faki Mahamat yacije ku rugaga rwa Twitter yavuze ko yavuganye na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo guhicubahiro abaguye muri ico gitero yaba umwe bwa Afrika yaba Burundi na ruhande ruravuga igitigiri c'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero abagwanyi ba Al-Shabab ico bakoze bavuze ko bishe abasirikare 173 bagira imbohe abandi batatu mu igitigiri ibihugu bikomokamo abapfuye muri abi 173 nabagize imbohe nta ruhande rurabitomora neza Abdullahi Haji Muhammad buramatari wa karere ka El Baraf karimo ikambi yatewe yabyijugiye Amerika ariko mu gisata c'ururimi rw'igisomali ko naho igitero cabaye atariho ari bamubwiye ko ariko hapfuye abasirikare benshi b'abarundi ntigeze yamara nawe nyene atomura igitigiri c'abaguye muri ico gitero muri ico kiganiro na service ya Somali kujugi Amerika Haji Muhammad ya gizati ugutana mitwe nk'uko abaye kuri wa kabiri n'ubwa mbere kubaye muri aka karere imigwano yari kaze cyane ikambi yatewe ejo kwa kabiri iri ku birometero 150 y'uburaruko bw'umurwa mukuru wa Somalia Mogadisho iri mu zambere zifise ubuhinga buhanitse kandi zirimo ingabo nyinshi ziva mu Burundi igitero cejo kwa kabiri ni naco kandi ca mbere gikomeye intagondwa za Al-Shabab zigavye kuva amisoma ihinduriwe izina ikitwa Artemis.
Urakoze Diane ni nina hazwe nongereho ko leta ya Somalia ibinyujije ku rubuga rwa Twitter yamaganye igitero cyakozwe n'umutwe wa Al-Shabab mu karere ka Shabelle yo hagati ihanganisha imiryango yabaguye muri icyo gitero umuryango umwe bw'Afrika n'u Burundi yifuriza n'abakomeretse gukira vuba. Ikigali mu Rwanda hateraniye inama ya 12 y'ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu bihugu byo muri Afrika bihuriye mu muryango ubikoresha ururimi rw'Icyongereza Afrika ihombera miliyari zigera kuri 50 z'amadolari muri ruswa. Kigali Asumta Kaboyi.
Iyi nama yitabiriwe n'intumwa zituruka mu bihugu 18 bya Afrika byibumbiye mu ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri Commonwealth Africa. U Rwanda rwahawe kuyakira cyane ko ari rwo ruzaberamo inama ya CHOGM iteganyijwe kubera i Kigali mu kwezi gutaha. Ni inama yateguwe hagamijwe kumva kimwe ububi bwa ruswa no gufatira hamwe ingamba zo kuyikumira. Abitabiriye inama baganire ku ngamba za ruswa, ibyakozwe mu kuyirwanya no gusangira inararibonye n'ingamba zafatwa mu rugamba rwo kuyihashya. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland wari mu bitabiriye inama y'i Kigali yagaragaje ko igihombo Afurika iterwa na ruswa kingana na miliyari 50 z'amadolari. Uyu muyobozi yumvikanishije ko igihombo giteye inkeke mu bihugu bya Afurika y'abirabura. Afurika y'umunsi wa Sahara yabonye inkunga igenda ishoramari cyangwa inkunga isanzwe ikabakaba amadolari tiriyari ebyiri hagati y'umwaka w'igihumbi 1990 n'ibihumbi 2018 ariko nanone igice cya Afurika bihumba saga tiriyari y'amadolari yari gitinyuze zifitanye isano na ruswa. Reba ibintu byumvikana neza, ufite tiriyari imwe n'ibice bitatu washobora gukura mu bukene abantu bangana na miliyari imwe na miliyoni 400 babeshejweho n'idolari rimwe n'ibice bibiri byaryo ku munsi. Uyobora urwego rw'umuvunyi mu Rwanda Madamu Nirere Madeleine we yasobanuye ingorane u Rwanda ruhura nazo mu gukurikirana abashora imitungo yabo hanze y'igihugu.
Navuga ko ari urugendo mu by'ukuri rutoroshye ariko rushoboka, kuko abanyereza amafaranga bakayajyana hanze biba bisaba yuko abantu bakurikirana. Gusa icyo dusaba ni iki, ni uko abantu bose baba bafite amakuru baba bagomba kuyatanga kugira ngo abantu bamenyekane wa mutungo wavuye muze tumenyekane.
Muvunyi mukuru yumvikanishije ko u Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye zo guhangana n'abaryi ba ruswa.
Ikoranabuhanga ryatejwe imbere mu itangira ya serivisi cyangwa se mu bijyanye amasoko ya leta wari mu bijyanye na cyamunara e-auction urebye serivisi zihabwa abaturage bayo kuri serivisi z'irangamimerere ubona ko byose bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga haba se ibyo mu nkiko bikaba byaragabanyije mu by'ukuri uguhura hagati y'utanga serivisi n'uyisaba aribyo byagiye bigabanya ruswa.
Nirere yagaragaje ko kugeza ubu hamaze kugaruzwa agera kuri miliyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda mu bari baranyereje amafaranga y'igihugu. Ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri Commonwealth Africa rigizwe n'ibihugu 18 harimo Botswana, Cameroon, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, ibirwa bya Maurice, Mozambique, Namibia, Nigeria, u Rwanda, ibirwa bya Seychelles na Sierra Leone. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kabila simuhumuruka mana.
Shofe.
Wenda una shakuru wachi dusangi, uradutukwara neza kandi ndakwizeye.
Eh? Eh? Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo.
Wiki. Nuko mba ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Ba. Kijeje. Combo taxi yaji. Combo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Combo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Combo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Combo taxi muitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Royal.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri mwaka wa 2022 ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Sans Frontières riragaragaza ko u Rwanda rwigiye imbereho imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Eric Bagira Ubusa yasomye iyo raporo.
Ikigeranyo cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu kishyura Rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika. Icyo kigeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho aribwo bugenzura imikorere y'itangazamakuru byo mu Rwanda byaba ibyigenga ndetse n'ibya leta. Kiravuga ko benshi muri banyiri b'itangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Reporters Without Borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru cyane amaradiyo bishyira ingufu mu muziki na siporo. Icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu Rwanda ridateye imbere. Kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene, kikavuga ko nabagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya YouTube bahanishwa ibihano bikomeye. Reporters Without Borders ikavuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatorwa mu 2017 ibintu byakomeje kuba bibi kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi ababyanze bakirukanwa. Kikavuga ko hari abanyamakuru babona zikabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera. Kiratunga agatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya Jenoside kugira ngo babacecekeshe. Kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'akazi kabo. Ikindi cyegeranyo kigaragaraho mu rwego rw'amategeko n'uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefoni z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi. Ku musozo w'icyegeranyo cya Reporters Without Borders barasa n'abibutsa ko kuva mu 1996 abanyamakuru 8 b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu. Abo baba mu mahanga iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo leta ishobora kugirira nabi. Itabwa muri yombi rya hato na hato nayo ryariyongereye kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa Reporters Without Borders. Mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu Rwanda babona ubwisanzure bwabo, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Jean-Baptiste Karegeya, umunyamakuru urambye mu mwuga. Ashima ko politiki ya leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza, agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho.
Ntabwo bihagije kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo bakaba babizira bagafungwa. Igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku lisite ya VUP cyangwa azanyimishe mituwere, igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye, niko navuga. Kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi babiri, umunyamakuru abayeho ate mu bibazo, agenda te, arara te, ibyo ntabwo byuzuye. Kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko ntako Leta y'u Rwanda itakoze ngo ibyo bibeho.
No kuri bwana Oswald Mutuyezu nawe urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya Reporters Without Borders ashima intambwe u Rwanda ruriho.
Imyanya rwagabanutseho ni 20 urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buriniga, none ruri ku mwanya 136 ugereranyije n'ijana 5 muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Kimwe mu byo yemeranyeho n'icyegeranyo ni ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremereye ibitangazamakuru. Mutuyeza aratanga inama ku cyakorwa.
Ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukene, ariko nayo iraciyubaka. Abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza. Naho naturuka muri leta ubwo bari abayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari azajya banategeka no kwitangazamakuru rikora. So gusa ngice n'etereza n'etereza ko ministeri itangazamakuru ikwiye kugaruka ku kwitangazamakuru byabuze urireberera usanga ngo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu irarishinzwe. Urumva ko ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yashingwa itangazamakuru urenze ibintu bijyanye oya. Ubwo rero ministeri garutse yagikora za politiki
kumunyamakuru kare yavuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru ababishinzwe bakaruca bakarumira bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure.
Sakita njya mbona abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru iyo umuntu akwanditse bakavuga ati aha kanaka kanaka yo ubu mukanya arabayabigejeje kwa Rwigara arabigeza kwa Rusesa bagina arabigeza kwa Ngabire mu ruhame kandi kuko niba arabahamije ibyaha niba arabagize ibihe bibazo uri nkabo iyo bukenye ukajya gusaba amakuru umuntu arakwikanga mu bukisanzuye rero bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko biba byabaye mu ruhame.
Duteguriye inkuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rurebere ritangazamakuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka. Ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo. Muri uyu mwaka u Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'136 n'amanota 45.18 ruvuye ku mwanya w'156 n'amanota 49.34 rwajeho mu mwaka w'2021 mu bihugu 180 biba byagenzuwe. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Hashize imyaka 7 abanyamakuru b'Abarundi barengeje n'abahunze kubera imvururu za politiki, bamwe muri bo bashingiye mu buhungiro. Amaradiyo n'ibinyamakuru nubwo birimo ingorane bwose ariko bo nabo bakorana bavuga ko badashobora kurota batumuga wabo. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Amaradiyo n'ibinyamakuru byandikirwa mu buhungiro by'abamenyesha makuru b'Abarundi bahunze birenga 10 byavutse kuva mu ijoro ry'itariki 13 ira wa 14 ukwezi kwa gatanu mwaka w'2015. Amaradio ane yigenga na televiziyo imwe amaze guturirirwa ibujumbura biturutse ku ntureka za politike zadutse muri uwo mwaka nyene. Yamara amaradio atatu Isanganiro, Rema FM na Bonesha FM zavuye zimwe zugurugwa izindi zisubira gukorera ku mugaragaro. Izicugaye ni RPA na Radio Televiziyo Renaissance. Abamenyesha makuru barenga ijana barahunze igihugu kuva icyo gihe nk'uko ishyirahamwe ribahuza AGBE Association des Journalistes Burundais en Exil rivyemeza. Indwi muri abo Uburundi bwabarungikiye imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika bagerezwa kuba baragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Icyo bahogwa ni uko bahaye ijambo abo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Bamwe muri abo bakorera mu maradiyo n'ibinyamakuru bashingiye mu buhungiro mu bihugu bitandukanye bya Afrika, Uburaya, Amerika na Canada. Umwe mu bamenyesha makuru amaze imyaka 7 akora muri ayo maradiyo aratwiganira ingorane bahura nazo mu kazi ariko ati akagumye bagumako.
Amakuru dutanga tuyahabwa n'abanyagihugu bari mu ntara zitandukanye. Abo banyagihugu rero imbere yo kuyaduha cyangwa inyuma yo kuyaduha hari igihe akenshi bagira ubwoba kuko bazi yuko atanze amakuru hanze y'igihugu bucanyuruzwa ashobora kurara yishwe cyane akaburizwa igufa. Urondeye umutegetsi kanaka duhura n'intamba nk'iyuko batashobora kuguha amakuru. Nino ngaha rero nuvuga yuko abamenyesha amakuru tutarota duhagarika gutanga amakuru, tutarota duhagarika umwuga wacu nubwo duhura n'intamba nyinshi.
Alexander niunge ko atwari mwe muri ayo maradiyo inzamba avuga ko inyuma y'imyaka 7 bakwiye kwiha umudari.
Abamenyesha makuru b'iyo radiyo barabandanya gukora naho nyine bakora mu bihe bitoroshe kuko bisaba uburyo kenshi umuntu atabafise bisaba kwitanga cyane. twagumye tubikora naho ubutegetsi bw'Ubujumbura bwashimye kuduhoza twe tugira tuti twohora no guha akaryo abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka uburenganzira bwabo bwo gushikirizwa makuru.
Mugenzi we Bob Rugurika atwara iradio RPA ubu ivugira mu kiganiro Humura Burundi yongera koko amaradio yabo yizewe kandi ashikira benshi.
Novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe n'uno munsi tubwira Barundi n'amakungu bikabera mu Burundi. Urumva turafite amaradio akora le media n'exil uretse yuko hari ingorane z'uburyo abo bamesha makuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye.
Ibyo bimenyesha makuru byose bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi cyane cyane urubuga rwa WhatsApp mu guhanahana amakuru. Bene byo bemeza ko igice kinini c'abarundi bafise amatelefone ngendanwa bumviriza amakuru yabo, hakiyongera ko abarundi baba mu makungu n'impunzi ubuzirenga 300,000. Umwe mu bamenyesha makuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ati amakuru nka twese duheza kuyakora isaha imwe z'ijoro, jewe kenshi ndyama nk'isaha 5 z'ijoro ndiko ndarungika ayo makuru. Harabambira ko badashobora gusinzira batayumvirije, ndetse harimwo n'abari mu nzego za leta. Ubutegetsi bwo Burundi bufata aya maradiyo n'ibimenyesha makuru nk'abansi b'igihugu. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano buheruka kugabisha uwo yirahira agafatwa ariko yumviriza izo radiyo bwitse ko zikokeza intambara. Ibi Bob Rugurika abibona ukundi.
Iyo umuntu avuze ibitagenda neza, iyo umuntu yerekanye amabi akongwa, ntabwo ari umwasi w'igihugu ahubwo abari kafasha ubutegetsi kugira butware neza. Ibyo rero ntibavyumva.
Jean Philbert Karangwa yashinze radiyo yitiriwe Amahoro Peace FM yongera ko kwahubwo bafasha na leta y'u Burundi mu gushikana kure ingingo iba yafashe.
Twama twavuze abanyagihugu banyagwa amatongo hirya no hino mu gihugu, twama twavuze ibitagenda neza bijanye n'agateka kazi na muntu mu gihugu, mugabo kandi turavuga n'ibintu bigenda neza.
Ntitwashoboye kumenya ibihugu aya maradiyo n'ibimenyeshamakuru akoreramo. Beneyo babwiye Ijwi ry'Amerika ko atagihugu na kimwe kibemerera gukorera ku mugaragaro, gusa bongera koko bakorera mu bihugu bitandukanye bahungiyemo cyane cyane ibya Buraya, Amerika na Canada. Abaganiriye n'Ijwi ry'Amerika bose twavuganye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporte sans frontieres rirashima ibikorwa by'ayo maradiyo, yamara rigasaba abayakoramo n'abayarongoye kwirinda inkuru ziteranya igihugu cyabo n'ibindi bihugu, izibiba urwango n'amacakubiri cyangwa izivuga nabi ishusho y'igihugu bahunze. Rikongera ko riti ibyera ntimubigire ibyirabura, yamara ibintu bivugwe uko biri. Jack Laveni inkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika.
Ahantu hudusoreje aya makuru hamwe na mukubili ya baro wamfashije kukabagezaho tubifurije umunsi mwiza. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umukobwa asiga ziryamiye imyugariro akajya kuruha. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ibagere ku mutima tubifurije kuramba.
Kigali ya mimba.